Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika bigira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Eugenie Mukamusi basuhuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu y'akakanya. Leta y'u Burundi yahagurukiye ihereye ku banyeshuri gahunda yo kurwanya yivuye mu mizi icyorezo cya virusi ya corona.
Ko rero bose kuri hano batwagihawe n'umushikiranganji bw'indero ari 30,000 basabwe ko bamwe bose abo baherereye bogenda kwipimisha.
Uwo ni Minisitiri w'Ubuzima w'u Burundi Tade Ndikumana. Mu Rwanda abahanga mu by'ubumenyi bwa muntu baremeza ko ihungabana ryiyongereye mu bacitse ku icumu muri ibi bihe ibikorwa byo kwibuka bitakibera mu ruhame biturutse ku cyorezo cya COVID-19. Igikomangoma Philip, umugabo w'umwamikazi w'Ubwongereza yatabarutse. Naho Abanyajibuti bazindukiye mu bikorwa byo gutora perezida. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya n'imigekure. Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Abanyajibuti bitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu uyu munsi kwa gatanu, perezida Ismail Omar Gere ashakamo indi manda ya gatanu. Inkuru mugezweho na Fidel Niyongabo.
Gere afise imyaka 73 muri iki gihe, ariko ahiganwa n'umukandida yigenga Zakaria Ismail Farah yahagaritse kwiyamamaza hakiri kare, avuga ko atashobora kubikora mu mutekano. Abanye bagura umukuru w'igihugu bavuga ko ari umutegetsi atwaza agahotoro, yamara abandi bamubona ko ari umutegetsi ari inyuma y'iterambere n'umutekano w'igihugu. Ibuti kiri ku nkengera z'ibahari ritukura Mer Rouge, ni imwe mu nzira yo mu mazi iri mu ruja n'uruza rukomeye mpuzamakungu bw'ubwato utwara ibicuruzwa. Perezida Gere ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'1999, inyuma y'urupfu rwo yasubiriye Hassan Gouled Abtidon, perezida wa mbere wa Djibouti. Icyo gihugu cyahoze gikoronijwe n'Ubufaransa cyaronse intaha yo kwikukira mu mwaka w'1977. Yaheruka kubwira abamenyeshamakuru ko yumva adashaka kuguma ku butegetsi, ko yamara yishyuye ku vyifuzo vy'abanyagihugu, amenyesha ko ari bo bamusavye gusubira kwitoza bifatiye ku iterambere yabazaniye. Abantu barenga 225,000 bariyandikishije kugira batore ku banyajibuti 600,000 baba muri icyo gihugu. Djibouti kigizwe n'ubwoko bw'abasomali, abafa n'abarabu.
Igikomangoma Philip, umugabo w'umwamikazi w'Ubwongereza yitabye Imana. Thomas Kamirindi nibyo atubwira.
Philip yarashigaje amezi abiri kugira ngo yuzuze imyaka 100 y'amavuko. Mu kwezi kwa kabiri yagiye mu bitaro kubera ibibazo by'umutima. Yahamaze ukwezi ahava ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatatu gushize, asubira mu rugo iwe mu ngoro yitwa Windsor Castle, ari naho umwamikazi Elizabeth wa kabiri akorera, niho yatabarukiye. Philip akomoka mu muryango w'ubwami wo mu Bugereki. Ise umubyara igikomangoma Andrea yavaga indimwe n'umwami w'Ubugereki. Ubwami bwahiritswe mu Bugereki, Philip ari umwana w'umwaka umwe n'igice. Umuryango we wabanje guhungira mu Bufaransa, nyuma baza kujya kuba mu Bwongereza. Philip yashyingiranwe na Elizabeth mu 1947, imyaka 5 mbere y'uko Elizabeth aba umwamikazi asimbuye ise George wa gatandatu wari umaze kwitaba Imana mu 1952. Bafitanye abana bane, abuzukuru 8 n'abuzukuruza 9.
Abategetsi b'igihugu cya Chad bataye muri yombi abantu batari bake bashinjwa gutegura ibitero n'ubwicanyi mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu azaba ku cyumweru. Fide Nyongabo afite inkuru.
Abo bantu bahagaritswe bagirizwa ko bari bafise imigambi yo kugandagura abanyepolitike bakomeye no guturitsa amabombe mu bibanza by'amatora hamwe n'icicaro cy'umugwi w'igihugu ujejwe amatora imbere y'amatora yo ku munsi w'Imana. Abanyapolitike bari mu bahagaritswe bagirizwa ko bari ko bategura kwica abanyapolitike batavuga rumwe na leta n'abaserukira amashyirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu bafise umugambi wo kubishyira ku gatwe ka leta. Abaserukira amashyirahamwe haranira agateka ka muntu n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta batangaza ko bategetsi bakandamiza batavuga rumwe na leta imbere y'amatora yo ku munsi w'Imana. Perezida Idriss Deby ari karondera kongereza ikiringo cy'ubutegetsi bwiwe kimaze imyaka 30. Umunyapolitike bahiganwa Yaya Dilo ari mu kinyegero kuva abantu babiri barimwo nyina wiwe bishwe mu gitero cabaye muhiriwe mu kwezi kwa kabiri. Abatavuga rumwe na leta basabye abanyagihugu kutitaba amatora mu ntumbero yo kwiyamiriza ubuyobozi bwa President Deby. Imyirekano yabaye mu bwicanyi yaradutse mu gihugu cyose inyuma yaho Deby atangarije mu kwezi kwa kabiri kwa zokwitoza mu kindi kiringo cy'imyaka itandatu.
Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi ari radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kino nengo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Amashyirahamwe yigenga hafi 20 yandikiye Perezida w'u Burundi amusaba kugira icyo akora kugira ngo abakekwaho kugandagura impirimbanyi ya Ernest Manirumva bafatwe babihanirwe. Uwo yari icyegera cy'utwara ishyirahamwe rirwanya ibiturire Odicom hashize imyaka 12 yishwe. Yazize dosiye y'ubusuma bw'ibikoresho yarimo gukora iperereza. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda arakomeza inkuru.
Kubwe mashirama igigenga ni na nicho minu munana korira Muburundi na mhoza makungu yichukwa ajare nese mani rumva ya hoza ichagiatu kwa rishame olikome liguanyi bituri ili nise za wajama tungu ya leta munga kawibi humbiviri nichenda yari liga mije kumugu za matohoza yari kwa rakora mugu andiko ayo mashirama ya shize ahabona abayaro ngo jebe mezako uobitako alinzira karengane yara gerere kure amatohoza yari keyubunyo nyezimu yegugwa jibi guanisho yari kuri ya kogwa mugi polisi momhisho inyuma y'imyaka 12 ayo mashyirahamwe yigenga ninani zayo zisaba umukuru w'igihugu w'u Burundi gutegeka ubutungane bugakura mu nzira iyo dosi. Gabriel Rufyiri atwara iryo shyirahamwe Oricom.
Isi yose amashyirahamwe yigenga ikanabandi twese twaragerageje kugira ngo turabe ko tworonka ukuri ubutungane kuri Ernest Manirumva ariko kugeza n'uno munsi tubona urubanza hubwo rwaciye ruhagarara arico gituma amashyirahamwe atari make yipfuje kwitura nyene icubahira umukuru w'igihugu c'u Burundi kugira ngo wewe ari umucamanza mukuru abwire ubu ushikiranganje bw'ubutungane cyane cyane sentare ntahinyuzwa dosiye irimo twayishizemo mu mwaka wa 2013 imyaka 8 irarenganye ubwo rubanza ntirurigera ruva aho ruri.
Amatoza ya mbere yakozwe n'igipolisi cy'u Burundi yerekanye ko ibiro vya Manirumva vyabomowe mu ijoro ry'itariki 8 buca bayitariki 9 ukwezi kwa 4 umwaka w'2009 amadosiye atari make aribwa no mu nziwe vyabonetse ko hatwawe impapuro z'amadosiye atari make nk'uko biri muri raporo y'igipolisi cy'u Amerika karuhariwe mu gukora amatoza FBI cyari cahamagawe na ONU hamwe no Burundi gufasha mu matohoza. Ni dosi yavugishije benshi haba mu gihugu no mu makungu. Haranatangujwe mbere n'isekeza ryo kurondera uko kuri giswe kampanye Justice pour Ernest Manirumva ari naryo aya mashyirahamwe yigenga yanditse urwandiko ahurikiyemo. Abatari bake barafashwe barafungwa muri iyo dosiye ariko ayo mashyirahamwe abona ko abafashwe ari nk'urwitwazo kuko aba batumye batigeze bakomwa komwa. Raporo y'amatohoza yakozwe n'igipolisi cya Amerika karuhariwe mu gukora amatohoza FBI yerekanye ko ubu bwicanyi bwakozwe n'abantu batumwe na bamwe mu nzego za leta harimo intwazangabo mu gipolisi n'igisirikare. Iyo raporo mbere yaradondaguye n'amazina. Icyo bikoze ayo mashyirahamwe atangazwa n'ingene abavuzwe batigeze bashengezwa mu butungane.
Rero tukaca tugira makenga kuko tutabona y'ibyo bintu biriko biraja kubona dosiye nk'iyo yatumye n'amakunga agira amatohoza muri ibuka ca icegeranyo ca gipozi cyane cyo jwa amatohoza muri ibuka icegeranyo c'umugu wa gatatu ibyo bavuze n'uno munsi rero turacyarindira ubutungane naho tubona ko bitoroshe twebwe mugabo ntizizokwigira duhagarika no munsi numwe barakoze ibintu byose ngo batuzibize mugari tuzofata ubirese kuko Ernest yayikorera igihugu yakora iby'igihugu ntiyakora ibyiwe. Nico gituma twifuza ko tumenya abateguye gorufu imvo yatumye bamwica n'ababishize mu ngiro.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya kugwa rwandiko rwarungikiye umukuru w'igihugu waba rwamushikiriye maze tubaza umuvugizi wiwe yamara umufasoni Eveline Butoyi ntacu yashimye kutwishura twabajeje kandi umuvugizi wa leta Prosper ntagwamiye ko ari ico leta ivuga kuri iyo dosiye ya Ernest Manirumva naho amatohoza yo bageze Prosper ntagwamiye yatwishuye amajambo make ati ntacu tubivuga ko ayo mashirahamwe agereranya ubwo bwicanyi n'ubwakorewe Floribert Chebeya Bayizire umukongomani yahananiye agateka akazi na muntu yishwe mu mwaka w'2010 umwaka umwe gusa inyuma ya Ernest Manirumva ndetse bakamwita Chebeya wo mu Burundi kuko nawe yishwe kubera amatohoza yari kwarakora nk'uko ubutungane bwo muri Congo buvyemeza Cyclave Ninkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Leta y'u Burundi yarayitangije gahunda yo gupima abanyeshuri mu rwego rwo kurwanya icyorezo cya virusi ya corona. Mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda aratugezaho uko Minisitiri w'Ubuzima yabisobanuye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ejo kwa kane.
Umushikiranganji Tadendi Kumana yamenyesheje uko bizogenda kugira abanyeshuri 30,000 biga baba mu ndaro bapimwe imbere yo gusubira ku ishuri ku munsi w'Imana.
Cyo dusaba abanyeshuri oza kwipimisha ku buntu umugera wa coronavirus gushika ku munsi wa Mungu no kuvuga iminsi 3 kugira ngo bakigwe mu ndaro tuzatwahaye agapafuro kerekana yuko ata mugera wa coronavirus bafise. Uko rero bose kuri haro batwabihawe n'umushikiranganje bw'indero ari 30,000 basabwe ko bamwe bose abo baherereye bogenda kwipimisha. Icya mbere abanga mu gisagara cya Bujumbura canke baje kugira uburuhuko hano mu gisagara cya Bujumbura bazokwakirwa ku munsi wose wa gatanu, umunsi wa gatandatu n'uwa Mungu hajya kuri Bonakeye. Adashoboye gushika kuri Bonakeye hariho abahinga bazaba barindiriye hariya ku bitaro by'akarere mu gisagara cya Bujumbura mu Kamenge hamwe n'ibitaro by'akarere mu Ruziba.
Abazoba batashoboye kwipimisha muri ico kiringo kubera imvo zitandukanye nabo nyene ntibibagiwe. Umushikiranganje Ndikumana aravuga uko nabo bazopimwa.
Kubera rero yuko bishika ugasanga hariho abanyeshuri bari mu ndaro ugasanga iyo bari mu biruhuko mu mihana ruguru uburyo ntibubashoboke kugira ngo muri iyi minsi 3 bashobore kuba bashobore kuja ku ntara canke ku bitaro by'akarere bica bisabwa yuko ku munsi wa Mungu aho basanzwe bagira gusubira mu ndaro baza kare kugira ngo tubatwashiteho imigwi y'abaganga ku mashuri basanzwe bigako kugira batashoboye kuja kwipimisha muri iyi minsi 3 nabo bapime imbere y'uko binjira mu ndaro. Ivyo rero bizoca bibafasha kugira ngo bashobore kwiga batomokewe atangorane. Abo bazosanga nabo baranduye nta muti w'isibere hazohariho n'abaganga baheze bakabaha imiti hanyuma bakarashira ahantu bashobora gufatira imiti batanduza abandi.
Mu gihe mu Burundi abiga bataha aribo benshi, umushikiranganje w'amagara y'abantu amenyesha ko nabo nyene bazobagenera umunsi wabo. Muganga Ndikumana arasigura ko ico gikorwa kizogenda.
Abanyeshure tuzoheza turabe ingene tuzobafasha kuko basanzwe baba mu kibano tubandanya duhimiriza tuvuga tuti uwumva afite ibimenyetso agende yipimishe hanyuma tuzoheza turabe ingene nabo nyene twobagenera umunsi. Mugabo nk'uko mubizi abanyeshure bose bagira ku 2,500,000 biga mu mashuri y'u Burundi.
Bamwe mu bavyeyi bafise abana biga mu ndaro barashimiye iyo ngingo naho hari abatizeye ko izoja mu ngiro.
Ni ingingo nziza kandi iratomoye cyane ariko ko yabivuze bizokurikizwa niho cyabaye ikibazo gitoya neza kandi n'ibindi bose baza kwipimisha. Kugira ngo make ingingo yo kugira abantu bose bipimishe yari ingingo nziza ni ukuri byari byiza rwose ariko rero ikibazo kisha hani nyine sinzi ko abapima bahari bakwiye sinzi ibikoresho byo gupima bihari bikwiye sinzi ko bazonya ko yipimisha cyangwa atipimishije ere byo se muri yo bibaza
cewe nk'umubyeyi mfite abana ndonge kamuburaro iyo ngingo ni sawa ndayishimye asaba ko yoja mu ngiro abana bose bazoja mu buraro ko bogenda bapimwe kugira ngo baze bahwanire mu ishuri bazi ko bose bakomeye. Gusa twasaba ko abo basanga bagwaye ko bopima n'imiryango yabo baba bavuyemo.
muri iyo minsi itatu igenewe abanyeshuri umushikiranganje Ndikumana asaba Barundi eka n'abanyamahanga baba mu Burundi bashaka kwipimisha kubanza kubangira kiretse ufise ibimenyetso byerekana neza ko yoba yaranduye umugero wa corona nta wundi azakirwa anamenyesha ko abanyeshuri kutazo kwitwaza ikarata y'ishuri atazakirwa mu kwezi guheze umushikiranganje Tade Ndikumana yari yamenyesheje ko abarundi bamaze gupimikiza cha COVID-19 barenga 200,000 abamaze kwitaba imana nabo bapimwe bakaba ari 6 Desiratungimana Kigali Ijwi rya Amerika
mu Rwanda abahanga mu by'ubumenyi bwa muntu baremeza ko ihungabana ryiyongereye mu bacitse ku icumu muri ibi bihe ibikorwa byo kwibuka bitakibera mu ruhame nk'uko byahoze kubera icyorezo cya COVID-19 mugenzi wacu Asumta Kaboyi afite muri rambuye
inzego z'ubuzima mu Rwanda zitangaza ko ingamba zo gukumira COVID-19 zabaye intandaro yo kongera ubwiyongere bw'agahinda gakabije mu bacitse ku icumu kuko batabasha kwisanzura ngo bibuke ababo RBC ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima gisobanura ko muri ibi bihe byo kwibuka inzego z'ubuzima zivuga ko zateguye kuba zafasha uwo ari we wese wagaragaza ibimenyetso by'ihungabana abashinzwe imitekerereze ya muntu bemeza ko muri ibi bihe n'u Rwanda byugarijwe na COVID-19 ihungabana kubacitse ku icumu ryiyongereye cyane Bwana Emmanuel mfite imfura mu muhanga mu bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe yabwira Ijwi rya Amerika uko bihagaze muri iki gihe
icyo twasangaga kubera yuko badashobora kujya ahandi bashobora guhurira ugasanga we yumva asa n'uwashyizwe ahantu mu kato bariya abantu bacu cyane cyane bakuze ibintu byo kuvugana ngo arumva kuri radio ngo areba kuri televiziyo hari n'abatabazi kite abashaka kuhagera kabona hawe bashinguye akabona ko bashyizeho indabo akabibuka yarangiza kandi akumva n'ubuhamya n'amagambo ahumuriza iyo rero ibyo bitabayeho usanga ajya mu bwigunge ari nabyo biza gukurura indwara y'agahinda gakabije birimo rwose kugenda ubona agahinda gakabije kiyongera
mu ngero nyebwana mfite imfura yahaye Ijwi rya Amerika zigaragaza ko abafite intege nke batangiye guhura n'ingaruka z'ubwigunge
igihe twa turi mu gihe cya guma mu rugo noneho hari umuntu umwe wavuye mu rugo mu masaha bwenda gucya afata umuhanda yijyana ubwe ku rwibutso ahageze urumva yari ari muri krize umuntu wacunga urwibutso aba ari we ushobora kutumenyesha tuganira we yavugaga yuko yumvaga agomba kujya kugera ku rwibutso aho abe bashinguye
Uhamye Ijwi rya Amerika ryahawe na bamwe mu bagore bacitse ku icumu bushimangira ko ibihe byo kwibukira mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19 bitaboroheye
ikibazo tugira n'ubu ponge yapfuye ntabwo tuzi ahantu yagiye bamukuye mu rugo bamujyana mu musaza wanjye bagiye babacira ibice by'amaguru hari yakigisagara noneho ugahantu babajugunye nta ukazi twajya kwibuka tukajya kuri nyabarongo tugashyiramo indabo noneho agahinda kakatwica uyu munsi kuko biramuremereye cyane ubundi twajyaga tujya nk'ahantu tukajyana n'abandi bakadufata mu mugongo ariko ubu ntabwo bishoboka ni ukwicara umuntu agasenga
mugenzi we wacitse ku icumu ariko akaba atagira abana we yemeza ko kuba wenyine mu nzu ari ikibazo kitamworoheye cyane cyane muri aya mezi yo kwibuka
rero muri iki gihe birangoye mba ngiyenyine nta wundi muntu ndi nshike nta wundi muntu mfite undi hafi nta bushobozi bwo kujyayo kubera iki gihe cya covid ntawe ugerayo niko gahinda umuntu aba afite ngo agere no ku rwibutso rw'i Nyamata apfe ku reba agaho bari ashyireho na karaba arire atake ariko umuntu kurira urarira uri mu nzu wenyine nta wundi muntu muri hamwe na covid yaradusonze wabona ukuntu uri no mu nzu njye hari n'igihe wema no kubiteka bikananira nkavuga undicara ku isahane nicare ngende njyenyine nkumva nabyo nibaza ariko umuntu arabyakira
ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima mu mwaka w'2018 bwerekanye ko mu Rwanda bagera kuri 20% bafite imwe mu ndwara zo mu mutwe bivuze ko umuntu umwe muri 5 abafite icyo cyorezo ku kibazo cy'ihungabana ubwo bushakashatsi bugaragaza ko imibare yerekana ko abanyarwanda bagana na 3.6% bafite ihungabana ariko iyo bigeze ku barokotse jenoside iyo mibare yikubye inshuro zirenga 7 kuko bagera kuri 27%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugaruke ku kibazo cy'abanyeshuri b'abarundi b'impunzi be muri kaminuza Ines Ruhengeri mu Rwanda batakaje imfashanyo yo kuriha amashuri mu mwaka w'2020. Icyo gihe bari nka 70 harimo abari mu mwaka wa nyuma. Abo babashije kubona abandi bagira neza babunganira babasha kurangiza amashuri yabo. Muri uyu mwaka naho hari abandi banyeshuri bafite ikibazo cy'amafaranga kugira ngo babashe kurangiza umwaka wabo wa nyuma. Mu kugerageza kumenya icyateje icyo kibazo, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Clement Kimararungu, umwe muri abo banyeshuri akaba n'umuvugizi wabo. Yavuganye kandi na Roque Videri, ari mu banyeshuri bashoboye kurangiza amashuri nyuma y'uko imfashanyo ihagaritswe. Muri iki gihe Videri ni umukuru w'ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'Abarundi b'impunzi mu Rwanda, Réseau de Isere, Réseau des Jeunes pour la Solidarité et le Développement. Yavuganye kandi na Jean-Claude Nimbona, nawe warangije kaminuza ari mu mpunzi z'Abarundi baba mu nkambi ya Mahama. Clement Kimararungu aratangira avuga ingorane abanyeshuri bafite muri iki gihe.
Ibibazo dusanzwe duhura nabyo ni ibibazo byo gukora ibizamini by'amakuru, nyine umuntu abahejeje kwiga cyangwa se guhura nyine kujya mu mastaje, ndetse n'ibindi bibazo duhura naho by'imibereho ya minsi yose, kuko benshi muri twebwe nk'hano tuvuga ngo umuntu agafite abanyene hari fixe kubera ibyo bibazo by'ubuduha agafite buruse byadukozeho cyane.
Muri ko mwiga iki muri iki gihe?
Twebwe twiga mu gisata cya laboratwari nka twese batandatu nyine.
Izo ngorane z'ukura agafashanyo ka buruse zifise ingaruka nk'izi muri iki gihe muri ko mwitegurira kurangiza amashuri?
Ingaruka nini cyane ugereranyije, kuko bisa ni nk'uko umenga ntabwo tuba turi ko turiga, kuko iyo wize isomo bisaba kwita ukora ikizamini. Ivyo nayo niyo ngaruka mbi ya mbere igaragara. Ntidushobora kuja mu masare z'examen dukore nta nubwo mbese tuba dufata nk'uko twize, kuko ntabwo tuba tuzi n'ukora amastaje asoza mbese ari nayo yayo. N'ikindi kibazo nk'ibyo byo kwandika ibitabo nabyo nibyo bidukora ko cyane, ntabwo tuba bitworohera kubera uburyo nyine bifise ubwo buryo nyine. Ahandi ni ikindi kintu nacyo kidukoraho ni uko kuntu tubaho, mbese ibintu byo kuba bya minsi yose bya nkenerwa umunyeshuri asanzwe akenera bya minsi yose, uko kuntu arara umunyeshuri basabita, mbese byadukozeho ku ntuze ku buzima bw'umunyeshuri bwose dusa n'ukumenga bwarahagaze. N'ubwo na cyane hari n'ibindi bibazo duhura nabyo.
Mwategekanya gushikiriza urwandiko cyangwa ibitabo muzuba mwanditse kugira ngo musoze umwaka, mwateza kubishikiriza ryari? Ibibazo bitekanijwe ryari?
Bimwe bimwe ntabwo turanaga, hari ibyo bakoze twe tutarakora, hari n'ibindi makuru ariko ariga twe bakoze twategereza kuba twaratangiye kwandika tukagira adisitasiyo zo memoire tuba twaratangiye kubyandika, ariko ubu ntabwo turi mu ngeri yose. Amastaje nayo izotangura imirongo ibiri z'uku kwezi nyine, hasigaye mbese iminsi 15.
Mutegekanya gutora inyishu izo bibazo biteye? Murabona ko uyu mwaka muzoshobora kurangiza amashuri yanyu?
Tubibona neza, ariko kuko turakomeza dusaba ubufasha, dusaba ubuvugizi ahantu ngo dushobora kudubwira Fredwari ariho hose bishoboka yuko tushobora kubaza kubwira.
Roque Videri, mu mwaka uheze twagiranye ikiganiro, icyo gihe mwari mufite ingorane nk'izo Clement Kimararungu afite muri iki gihe hamwe n'abagenzi biwe batanu, icyo kibazo mwagitoreye inyishu gute ko mwarashoboye gushikiriza ibitabo byo guheza umwaka, mwarashoboye gukora ibibazo eka murashobora no kuronka urupapuro rw'umutsindo? Ibyo bibazo mwebwiye muri banyeshuri nabo nyine batari bafite buruse yabo yari yahagaritswe, mwabishoboye ute?
Murakoze cyane. cyane Federike kuko kibazo mumbajije mbanje ko ngakubara mutano ngandamutsa abanywanyi b'ibi bya Amerika aho bari hose rero kibazo mumbajije ngenda kivuge nk'uhagarariye ishyirahamwe ry'abajene abajene bishyize hamwe kugira ngo bafatane mu nda kandi biteze imbere bita Regefort izere hamba mu mwaka uheze twavuganye ku kibazo cy'abanyeshuri bari bahagarikiwe bourse d'etude na Maison Shalom hamba kumbure ntibyakunze ko dushobora kubona uburyo bw'uko twobona amahirwe yuko basubira kongera kwishyura kugira ngo turangize ayo mashuri yacu ariko twagumye dukora kereduwane dusaba ubufasha dutera akamo hirya no hino kugira ngo twumve ko hari umugiraneza yo twumva akadufasha kugira ngo tube twubasha kurangiza ibyo bikorwa byarangiza umwaka w'amashuri wacu kugira ngo tube twurangiza amashuri icyo bita rifanse twaragumye dutera akamo cyane cyane maze ko twakoze ibiganiro byinshi haba kuri Rwanda Amerika, BBC, mbere ku bitangazamakuru bitandukanye nk'uko rero mwagiye mubibona mu mafoto atandukanye n'ibiki twaragize Imana iracizira iratumurikira tubona umugiraneza yashoboye kwishurira abanyeshuri bari mu cyo uwo mugiraneza yise emergency ni ukwita mu buryo abantu bari mu rutonde rw'abantu bihutirwa cyane kuba bafashwa hafashijwe abantu bari mu mwaka wa nyuma bariko barakora ajya amatravodose decide aribyo bitabo ubushakashatsi rero yarabashije umugira neza kudufasha arishurira abanyeshuri bose bari mu mwaka wa mu banyeshuri twavugira harasigayemo abanyeshuri bari mu wa gatatu aribo baba bafite ikibazo kuko Maison Shalom yari yasubiye kubahamagaza kugira ngo ishobore kuba yo barihira ariko kandi ntibashoboye kubona amahirwe yo kongera gusubizwamo bongeye gukurwamo ubwo rero twari duhagurutse na cyane cyane nk'ishyirahamwe tugira abajene cyane cyane kugira ngo dufatane mu nda twiteze imbere
abo bagiraneza babafashije bogira akamaro kahe abo bandi banyeshuri bari kumwe na Clement Kimararungu nabo abo bagiraneza barashaka kubafasha impanuro muha Clement Kimararungu kuri icyo kinaniki
kuri icyo kibazo mumbajije by'ukuri nusaba abanyeshuri bafite ikibazo nk'uko twagitanguranye kwihangana tugashishikara gusenga Imana ariko kandi dushikaye kwitura abagiraneza batandukanye harimo n'abadufashije batubwiye ko bariko baragerageza barabe nubwo bigoye nimba hari icyo ukunda ariko kandi ntabwo dufite inyishu imeze neza yuko hari igishobora gukorwa ariko muri byose dushikaye gusenga Imana kugira ngo ice inzira dukora na Perezidwaye kugira ngo umugiraneza uwo ari we wese yokumva iriji ko yofasha aba banyeshuri nicyo gituma dushishikara nka Regisod izere umuryango waba bajene baharanira gufatana mu nda no guteza imbere kugira ngo umugiraneza ukumva ko yofasha abanyeshuri kugira ngo bagere ku ndoto zabo.
Murakoze Jean Claude Nimbona inkano muha bagenzi banyu bariko baritegura kurangiza amashuri n'izihe bafite ibibazo nk'ibyo mwari mufite mwakoze.
Murakoze cyane nk'uko mubivuze natwe ibibazo twarabishyemo mwakoze. Kandi nk'uko bivuze hari ibiganiro byinshi mwagiye mudufasha biratambuka haba kuri BBC haba ngaha ku ijwi rya Amerika cyangwa n'andi majornale mwagiye mubona URN itangwa neza n'ibindi ni ukuvuga ngo nk'impanuro twobaha ahanini ni ukwizera bagasenga bagakomeza bafatanye mu nda nk'uko twamye tubikora n'ubwa mbere kuko natwe harageze igihe n'iki gihe barimo natwe tumera nk'abihebuye ahanini ariko kanyuma tubona umugira neza nk'uko bidero cyabivuze aratanga kondisiyo aravuga ati ngiye gufasha abantu basigaje iminsi mikeya bari mu mwaka wa nyuma kugira ngo batagwa mu wundi mwaka bari basigaje umwanya muto
Tuti mwari mudi uteza matwi ni kuichi gano dusoreje amakuru kwa tukwa wateguliye kuri isa. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Shimira kandi na bagenzi banjye bamfashe gutegura amakuru no kuyabagezaho. Uwashyize hamwe amajwi ni Fatuma Karara Alimashi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Mundikije. Naho kuri mikoro hari kumwe nanjye Eugene Mukankusi. Tubasezeho tubifuriza amahoro n'amahirwe aho muri hose. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.